Nzamba
Nzambi rasamirana
Amakuru na Pierre Gahungu.
Iyi ni radio Nzamba agateka kawe muriko murakurikira sanwe kaze mara no makuru twateguriye kuri no 2027 mu kakaro umwaka wa 2026 naye kaza kwashimikiye kuri zingingo nkuru zikurikira ngo nta gihugu na kimwe kishobora gushika ku iterambere mu gihe ibonekeza ubudasa hagati y'ikiguzi cy'amafaranga ku isoko izwi hamwe n'icyo ku isoko itazwi murakurikira umwihwezo wishira hamwe Parsem mara no makuru abarimyi bo muri komine Kirundo mu ntara ya Butanyerera bararajwe ishinga nuko umwimbu wo muri rino yimbura utagenze neza nayo barundi bari barahungiye mu makambi ya Nduta na Nyarugusu mu gihugu cha Tanzania mu nyuma baje gusaba ubuhungiro mu Buganda ngo babayeho ubuzima bubi kubera kutaronsa impapuro z'ubuhungiro kwa ruguca ku mayange inkuru imwe mukwayo ni mukanyisase
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ano makuru tuyahereye kuri ino nkuru y'umubabaro Pima Sumbuko ari mu bagendanye n'inshungu yo kwikukira Louis Gwagasore akaba yarabaye n'umushikiranganje w'imigenderanire hamwe n'uw'amagara y'abantu inyuma yo kwikukira ku Burundi yarayashengeye kuwa 2026 mu kakaro ku myaka 95 Pima Sumbuko yavutse kuwa 2009 Nyakanga 1931 i Burukiga muri komine Kiganda mu ntara ya Muramvya uno munsi ari mu ntara ya Gitega Pima Sumbuko akaba ariwe murundi wa mbere yaronse impamyabushobozi mu buvuzi doctorat en médecine mu Gifaransa muri kaminuza y'i Paris mu Bufaransa mu 1961 aba abaye uwa mbere ashitse kuri iyo ntambwe mu bihugu by'u Burundi Congo n'u Rwanda inyuma yo kwikukira ku Burundi yarabaye inshuro zibiri icegera cya mbere cy'umushikirangoma wa mbere akaba n'umushikirangoma w'amagara y'abantu muri leta zari zirongowe na Pierre Ngendandumwe mu 1963 no mu 1965 muri mukakaru 1966 inyuma yaho umuganwa Ntare wa gatanu akuriye ku ngoma se umwami Mwambutsa wa kane Pima Sumbuko yagenywe kuba umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yagumye muri ayo mabanga gushika kwa 2008 mu nyonyo 1966 igihe kapiteni Michel Micombero atembagaza intwaro ya cami mu 1973 Pima Sumbuko yinjiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS aho yakoreye gushika mu 1992 nk'uko nabibabwiye mu ntango z'ano makuru ngo nta gihugu na kimwe gishobora kugira umuvuduko mu iterambere mu gihe hakiri itandukaniro rigera mu nshuro zibiri mu kiguzi cy'amafaranga y'agaciro ku isoko izwi n'isoko itazwi ibyo byashikirijwe n'ishyirahamwe Parsem inyuma y'ibyo wahora aserukira ikigega mpuzamakungu ni aheruka gushikiriza ku byerekeye impinduka zikenewe mu by'ubutunzi dukurikire Faustin Ndikumana umuyobozi w'ishyirahamwe Parsem
impingira cyari ndende mu Burundi urabona n'ubu nk'ibitafasilite do credit bimwe ibindi bihugu bishyiraho ugasanga uburyo FM itanze kugira igihugu kiboboke mu bijyanye n'ubutunzi ntibirashikako kandi burya zijya ntambamye zivuga ibyerekeye nyine politiki y'amafaranga ifashe mu gihugu ibyo bita ivuriro ry'amafaranga politiki do change biracyari ntambamye mu iterambere ry'igihugu leta ibyumve ibyanga ibyemera iracyari ntambamye nta gihugu gishobora gutera imbere ngo kigire umuvuduko mu iterambere tandukaniro rihari y'ikiguzi cy'amafaranga y'agaciro ku isoko izwi leta marché officiel ni soko itazwi yo ku ruhande marché parallèle bitandukanye kurya nk'inshuro zibiri iyo bimeze kurya ni ukuvuga ari uko kurya soko igizwi officiel abashorera ibintu hanze bacyita kumengo bari penalize no vuga icumengo barahomba kuko ibyo bashoreye hanze mu gaciro mu mafaranga y'amarundi bicabigira igiguzi gito cyane kandi ibyo bakoresheje mu kurangura nk'ibintu hanze mu kugira bahemba abantu bari kubarakora imende byo nibusanga byatwaye ibyo bwinzo dusanga inyungu nabitera isubira inyuma ni ukuvuga rero ko abashorera ibintu hanze basaba demukirwa abazana imitari nabo bajya kubaza imitari imeze gutyo bakaza kuyiza n'abayishyira muri ya soko izwi muri beri bashobora kumengwaza kurunga ikiguzi gito imitari yabo ikigira ikiguzi gito abazana ifashanyo yose cyangwa imiza amafaranga n'uzanye ifashanyo yo gufasha ngira n'abatishoboye cyangwa amaproje bagana abona yuko umengo agaciro k'imitari k'imfashanyo bazanye gacaka bagato cyane marundi ariko ugiye kurabigurirwa hanze ugasanga mbere byinshi bigwa hanze bigwa ku isoko yo ku ruhande ni ukuvuga yuko ubu birazwi neza ko hafi 70% irenga y'ibidanuzo bigurirwa hanze bigurwa ku isoko yo ku ruhande iyo 30% isigaye wumva abaronka aya madovize yo kugura binjiza ibiki ibyo rero biratributsa abantu benshi mu by'ubutunzi tubona umengo aha mu Burundi abantu asigaye umengo ni kapitalizme ndokopinaje nombo bitoro byinjireyo umenye igitoro kija hari abakironka haraja kumarita haraca bihuta ku kironka byoroshe n'abandi bashwiragira bakaja ku kirondera iyo muri za Kongo ni kibazo
yari Fostandi Kumana umuyobozi w'ishyirahamwe Parsem imyidogo ngo ni myinshi mu barimyi bo muri komine Kirundo mu ntara ya Butanyerera bavuga ko umwimbu utagenze neza muri rino yimbura biturutse ahanini ku bukene bw'ifumbire rihingurwa n'ishyirahamwe FOMI hadashizwe inyuma ihindagurika ry'ibihe abo barimyi bagasaba ko igikorwa cyo kudandaza ifumbire kitoguma mu minwe y'iryo shyirahamwe gusa Jean Baptiste Bireha abidushikire ko
nuko amakuru dukura muri bamwe marimyi bo muri komine Kirundo aho hambere yitwa ko ari ikigega cy'igihugu abitumenyesha ngo umwimbu ntiwagenze neza muri iri sarura imvu nyamukuru akaba ari ahanini byavuye ku kubura ifumbire rihingurwa n'ishyirahamwe FOMI aho ngo abarimyi barindiriye ko bayironka kandi barishe amafaranga yabo amaso ahera mu nzira isoko ryacu rikatumenyesha ko n'ihindagurika ry'ibihe ryaje rihura ibyari bisanzwe bihuha
umwimbu wagenze nabi kuko abantu bakubise ihindagurika ry'ibihe hanyuma kandi bashobora kubitwa n'ikintu kijyanye na FOMI wa mwato batanga muri leta amavu batanga muri leta n'ubu ntirashyika udashyitse rero abantu barabutse icyo bafumbiza nicyo gituma batashe zibayoye no kuri iki gihe cy'impeshyi
abarimyi bakaba basaba ko leta yoreka igikorwa cyo kugurisha ifumbire kikajyamo n'abandi bose babishoboye kugira ngo nikibandanye cyizizigwa n'ishyirahamwe FOMI gusa
twifuza yuko mureka umuntu akagurira umwavu ukadandaza abantu bose ku buryo atari FOMI igira monopole kuko icyo cyemeza abantu ugafata amafaranga ntiyabasubize bo bareka bakimenya ibya changement climatique nabyo ntibyoroshe nyine n'ibintu byo guhangana mu bikorwa bya misi yose gutera ibiti n'ibindi
babona kandi ko abakora mu gisata kijyanye n'ibidukikije cyo kimwe n'abajejwe intwaro bakwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ikibazo cy'indagurika ry'ibihe gukurikiranwe bimwe bikwiye kuko nacyo nyine ari intambanyi ikomeye
inzamba
amakuru twateguriye tuyabandanirize mu gisata cy'impunzi abarundi bavuye mu makambi y'impunzi ya Nduta na Nyarugusu muri Tanzania baje gusaba ubuhungiro mu gihugu cy'Uganda ngo babayeho ubuzima bubi bavuga ko atamfashanye n'imwe baronka mu gihe bavuye muri Tanzania bakubiswe batuririwe utwabo reka n'abandi bambuwe ibyabo mu nzira bahungira mu Uganda iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Julien Muzinga
nkuko amasoko yacu yawo mu gihugu cya Uganda abitwiganirira abarundi ngo bayeho nabi cyane mu gihe bakeneye ubufasha benshi muri bo ngo barahotewe n'urwaruka rwa CCM abandi nabo ngo bafite abana batajya ku ishuri bakemeza ko ibyo byose bitaratorerwa inyishu kubera igihugu cy'u Uganda kitarabaho impapuro z'ubuhungiro
abarundi bahungiye hano muri Uganda bavuye mu makambi y'impunzi ya Nduta na Nyarugusu muri Tanzania babayeho mu buzima butoroshye hano habari no mikambi ya Nashibari nibyo ya Uganda ntigeze birukana barabemera ko ariho barariko ntibigeze bafashwa ariko niyo ni mu gihe bari bakeneye ubufasha ku bijyanye n'ubuvuzi ko benshi baje baramerewe nabi barakwiswe n'imisoresore ya CCM bakwirukana muri Tanzania bari bakwiye gufashwa kandi no mu by'ubutunzi kuko iyo misore nyine yari abanyazi utwabo abandi baranyazizwe n'igipolisi cya Tanzania mu nzira bahunga rero abana ati bariko bariga urumva n'ibintu bigoye cyane.
Abo barundi basaba leta y'Uganda ko yobaha ubuhungiro kugira ngo bashobore gutangura gufashwa n'izindi mpunzi.
Julien Muzinga urakenuye nkuko vya makomisi yose ya mbere uni wa mwanya wo gukurikira ayavugwa mu gisata c'inkino aho ibintu ngo bishushe hagati y'Urunani na Dinamo muri za nkino za nyuma za playoff iyo migwi iharanira ikibanza ca mbere ubutsinze bukeye adasubira mu mupira w'amaguru naho abakunzi ba Vitalo bagandariye umumenyereza Jean Gilbert Kanyankore batazira Yaounde yitavye Imana ku munsi wa gatandatu. Yaounde yamenyereje umugwi wa Vitalo imyaka irenga 30 ido nido na Alexandre Niyongeko.
Duhere muri basketball aho umugwi w'Urunani wasubirije mu ndumana umugwi wa Dinamo wari waraye utsinze ku manota 81 kuri 75 Urunani ruca rutsinda narwo amanota 77 kuri 58 kuri Uwimana. Uyigeme naho nyene umurwi wa Lezipo wishuye Dinamo mu kuyitsinda amanota 52 kuri 51 imugiye ku munsi wa gatandatu Dinamo yari yatsinze Lezipo amanota 72 kuri 58 nayo mu nkino zo kurondera ikibanza cya gatatu mu bagabo kuri Uwimana Kerne yatsinze Tigers amanota 73 kuri 72 mu bigeme naho Gladiators itsinda Message Ngozi amanota 61 kuri 52 ku munsi wa gatandatu Kerne yari yatsinze kandi Tigers amanota 77 kuri 63 nayo Message Ngozi itsinda Gladiators amanota 58 kuri 33 izo nkino zikazobandanya kuri uyu wa gatandatu ku kibuga cha Departement de Sport i Bujumbura tukabibutsa ko kugira ngo umurwi utahukane igikombe cha playoff ubwirizwa gutsinda inkino zine isigura ko hashobora gukinwa inkino zishikandwe. Nayo mu mupira w'amaguru hagurwa urupfu rw'umumenyereza Jean Gilbert Kanyankore batazira Yaounde yitabye Imana ku munsi wa gatandatu. Yaounde yabaye umumenyereza w'umurwi Vitalo imyaka irenga 30 akaba yaramuye abakinyi benshi. Mu itangazo ryasohotse kuri uyu w'Imana ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB rimenyesha ko ryakiranye umubaro mwinshi cyane urupfu rw'uyu mumenyereza Jean Gilbert Kanyankore yitanze cyane mu guteza imbere umupira w'amaguru mu Burundi. FFB igahoza umuryango wiwe w'amaraso abakinyi n'abagize umurwi wa Vitalo hamwe n'abakunzi w'umupira w'amaguru. Turangirize muri volleyball aho ishyirahamwe ry'urukino rwa volleyball mu Burundi rihamagarira abakunzi binkino mu rwuri rusangi na cyane cyane abakunzi ba volleyball kuza gushyigikira umurwi w'u Burundi mu ihiganwa mpuzamakungu ry'urukino rwa volleyball ikinirwa ku Musenyi bikazoba kuva ku igenekerezo rya 19 gushika kujya 23 myandagaro uyu mwaka i Bujumbura. Ibihugu 16 bivuye mu migabane yose y'isi bikaba bimaze kumenyesha kwemeza ko bizokwitaba iryo higanwa nkuko bimenyeshwa na Serge Ntakavura arongoye iryo shyirahamwe mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku munsi wa kane ku mugoroba.
Akaba ari kuri iyo nkuru ya Alexandre Niyunge ko duce dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri uno wa mbere. Nshimire mwebwe mwese mwaduteze abiri, reka nshimire n'uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twafashije kuyatororokanya kuri mikro mwari kumwe na Pierre Gahungu. Kamanda bipfurije kuriranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.